feature.
Every time when I wake up, hori sengesho mvuga babies inajawe. Every night when I dreaming, fumbatiru yete mugishingo chawe. Aba dada benshi bubu nabakunga bakumba bunda madora kuko barashonja rashonja. Sano kuboki vya tuvere kama kungu. History ya tufise dora hoya fuye. Sinareka kukushimira. Oh 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 no. Sindota ndakwibagirwa. Oh ya namba. Tanira mugore wanje. Singube shururu kundura rutinde. Tanira mwiza wanje. Singube se ya majambo yosura ya tinde. Tanira mugore wanje. Singube shururu kundura rutinde. Tanira mwiza wanje. Singube se ya magambo yosura ya tinde. Ready, itayari kukwambi kimetaba wana yeah. Ready, itayari kukuwe mugabo bebe yeah. Ready. Nta handi nawandi undi nyawe yeah. Urachi bibati like a fire. I'm in love. Singi bona bandi bose ku ruhande. I'm a blindo. Ndazi neza kondi kingi mu rukundo. You are my queen. Uri sinyatire yo mu mutima. You are my princess, you are my happiness. Iwe weru muri no mu mutima iyo. Tanira mugore wanje. Singube shururu kundura rutinde. Tanirap mwiza wanje. Singubesha ya majambo yosura ya tinde. Tanirap mugore wanje. Singube shururu kundura rutinde. Tanirap mwiza wanje. Singubesha ya magambo yosura ya tinde. Ready, itayari kukwambi kimetaba wana yeah. Ready, itayari kukuwe mugabo bebe yeah. Ready, itayari kukwambi kimetaba wana yeah. Ready, itayari kukuwe mugabo bebe yeah. Ready, turn it up.